Indundi Hit Show, Indundi Hit Show. Umviriza ikiganiro Indundi Hit Show kuri Radio Tiatire. Buri munsi wa mbere n'uwa gatanu y'igihe cy'isaha 10 gushika isaha 11 z'umugoroba. Ukagikurikirana muke kuri 97 n'ibice bitatu ku bari mu gisagara cya Bujumbura. 99 n'ibicyenda ku bari mu ntara zo hagati mu gihugu. Nayo ku bari hanze ni kuri wezi tatu akaburungu Indundi akaburungu com akarongo karambise radio. Mugitegurirwa na Indundi Magazine bafadikanije na GLM Entertainment.
Changhe mwiriwe bivanye naho muherereye reka ndabahikaze nongera ndabashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana ikiganiro n'Indundi Hit Show tubibutsa yuko ari ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu guhera isaha 10 gushika isaha 11 muriko mudukurikirana muciye kuri 88 bice 2 99 n'ibice 9 kuri wezi 3 radiokiltire.org nkuko byama rero nkuko twama tubikora nizandirimbo 10 tuba twabatoreye kugira muze muzikurikirane uku kwezi kose ndasubiyemo uku kwezi kose uku kwezi k'umunani nizere yuko uno munsi igenekerezo rya 19 turacyafise iminsi yo kubandanya turiko turazikurikirana n'abaririmbyi bacu indirimbo zacu ikiganiro cacu reka ndabahikade
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu ya bu masih kajye kabamunge kaba babaze nguruzinge inge hiwanje namunge nge bareke kabazwinge kabaje kabamunge kaba babaze nguruzinge inge hiwanje namunge baratashinga ubaga forcing hari ko bizoba coasting utubona du fading Ubaga forcing, hariko bizoba coasting, kutubona du fading. Jumbo flow,
Chris kanguka tutandaze tunguka ngatso nabo nkerebutse baca bantuka ndivyema nk'inkoma bicumitana nk'inkota nimugumane nanje sezerane ninyo indoto yanje burya no kubaho nk'umuzungu nico gituma nkora cyane kurusha umuhungu ndakeneye nje kuduzi bendera mu makungu nitangabazo nkomoka ko ndababera incungu ndumusirikara bushitse atari sungu sungu bamwe bati nikimamara cikimararungu abo tuvyemeranya rero ni muhurikire nihijima nzobitara ndabamurikire mugwaye mukire bahimiti mumire nabigira bakugwa nje ngire ndabakurire
siri kare kazi no muhizi abandi ngondumu sezi ndumu siri kare kazi no muhizi abandi ngondumu sezi ndumu ngondumu koga ariko simbe umutwe nk'umumobwa
Mbere nashikira ubu butumwa ngongorere ko nimba rifijewe ndubuhunwa ndumuturura cyane mu kugirizwa kuhunwa ndi n'umwana w'Imana amenye nyase wocuvumwa kukimupfuha ekibihuha kukimutavuga ko mushaka ivyo mumuha kukimuraha ko mudataha gende musese kuko vyamaze kugaha kukimugara kukimuhara kukimugira inzigo nk'ingumba itavyara kandi burya barayamaze kurusha kumubira birakuya reka nkore nayihezegere ndayishimire haleluya burya vuba niteze amapeta atandukanye ndumusirikare ndumuseruka rukamvye babakunze mbonye bahagurutse batamvye ndabipinga nabo mbonye babushwe basanze
ndumusirikare kazi ndumuhinzi abandi
popote pale walipo wambieni jona leo watu wache agiza Jackie champagne na mawine wine na ukitaka flow mi mwenye nakupa burudani ndani nje nje ndani kitu dimbani na tunakemea yo mapepo visirani wasopenda tufanikiwe mahayawani na mkwazi nyinyi habadani kama unakula kula bwana jasho lako unamogopa nani wakati unakula vyako kama unakula kula bwana jasho lako unamogopa nani wakati unakula vyako yani kwa shida lafu nitumie kwa shida acha kunivurugia ratiba nitafute kwa shida lafu nitumie kwa shida acha kunivurugia ratiba kwanza unanilisha we unanivisha unanitishia nini unanilipia kodi unanilisha we unanivisha unanitishia nini unanilipia kodi acha bwana ni enjoy my life huko nyuma shataseka sana acha bwana ni enjoy my life huko nyuma shapigika sana
na kazi mukore inyumvire ihinduke babyiye bacu bwibuke maniga hano mwizuke ni step mwe kugindi abana pesa muze nanje mbasomye ku kandi
abaniga ba hip hop twakoranye kugira tubahereze iyi ngomisharamye ni washakuze kuyitamu garamye ari kutega amatwi umva ibyo twaririmbye so
Sigali stand up
Tunawasha fire, tunahiti, tunazidi zaida konki fire Tunakiki, tunatrendi na kwa mambo mbaya Tunachana, tunaskika Afrika mpaka ulaya
Banyeta on the flow, aka rap yuda Na wapa flow, kari wote mpaka wana yuta Uwi kwegeru, unyegeri, arira kugitanda Uwinyi hangi mbona nguvone jenga muhamba Na mambuga, KGL, 2BJ, mini number Nichogi tumu uvzuyu, mutkwe menivi hanga Hip hop, wajanda yifata ngumu gore miza Amjari revana, veza hama tukavana Tutana kumu bivata
nwa HP HP buja nicho cheti na nwa B-Face na B-Fla ningibu ye kurindi bihu ye vyato mchanwa Hip Hop na twebge ni nguganwa na gasa kanwa
Aba niga wa Hip Hop twa kora nye kugira tuwa herenze ingo mishara mye Ni washa kuze kujitambu gara mye Ari kuze gama tulum vivyo twa ririmje So
Zikari stand up
Zamezo kwa muganga tawuzi hure nizo kwishure Uzomenya ku mwenda atari umwenda Yeyo ni uzotahura kandi ko pifla ahuye na on the flow Achu hambu ye bambu amba Yeah man Let's go
Snow me
Indundi.com
That's up on this
You already know
Now wait
Hello, hello, my mutima. We are not in Kukumbuye.
Ufuka Kukukumbura. Inunu yari mukunyicha.
Mama na kigorangi faranga.
Nante sinikense, uangunda
music and kakeli number one.
You're my love, I need you to end the home. Uno mosiva kubo ni muira mama.
Hey, I'm in love with you, boy. Now and forever, shira habona, mimi nawe.
Muko kamiza ni kundira, niwe na gavi umutima. Muko kamiza ni kundira, there is no one girl like you.
Nandrengu fise kumutima, niwe ni tuza muzima. Nuzumba barizu mutima, cause I love you, boy, yeah.
Gwino tujani, imuhira tujani. Gwino tujani, imuhira tujani. Urakendo ugire mama, ugire papa, kuwaronsu mkabo.
Ichifuzo chanje, nukugumana nawe. Umugabo wanje, umugore wawe.
Tu es la reine de mon ami.
Tu es mon roi nalingio.
Gwino tujani, imuhira tujani. Gwino tujani.
Nuko twababwiye yuko mutagukurikirana indirimbo 10 tuba twabateguriye ukwezi kose ni tariki 19 gushika ukwezi k'umunani rero kurangire ni indirimbo muzoguma mwumviriza indirimbo rero igira 10 papa mama feel bite na belly music na Kelly ni dire yuko ariyo muriko murakurikirana ni zindi mwazumvirije muce mufata kanya mukubitirenga kuri YouTube muze kuzishigikira rero ndi kumwe na mugenzi wanje Alan kumwe ngo wahoti.
Hey, maisha yanakuwa mzunguko sana mpaka tunakaa kimya.
lakini
nafikiri kwamba kila mtu anasikiliza kipindi ndondi hicho katika radio ya Kacha yuko poa na anafurahishwa na hizi ngoma ambazo Ndundi Hit Show, especially Ndundi Magazine wakishirikiana na GLM Entertainment wameanda. Ni ngoma tamu pia ni ngoma za kusupportiwa. Mimi nafikiri kwamba kila kitu kiko poa. Kila kitu kikiwa poa kwa upande wao, hata mimi nakuwa niko poa. Ukimi wangu haujalishi lolote.
Ya ndo kama hivyo, na kama umeweza kutembelea page yetu ya Ndundi Hit Show umeweza kuona tutakuwepo na nani siku ya leo. Ni dire yuko turi kumwe ni gushika isaha 11 umutumire wacu yamaze gushika turaza kumwakira mugabo kandi icyo tugusaba cyubwira mugenzi wawe akaba atarugurura ka radio ati ni wa mwanya wa cha kiganiro
chanze kukugumana nawe umugabo wanje umugore wawe
tu es la reine de mon ami
tu es mon roi nalingio
gwino tujani. Gwino tujani, imuhira tujani. Urakendo kire mama, ugire papa, kuwaronsu mkabo.
Na urakendo kire mama, ugire papa, kuwaronsu mkare.
Urakendo kire mama, ugire papa, kuwaronsu mkabo.
Na urakendo kire mama, ugire papa, kuwaronsu mkare.
Ukoka miza ni kundi, niwe na gavi umutima. Ukoka miza ni
Indundi.com
Baby killer your favorite
Jump.
boy drama DJ.
Ore doctor, oneru shinga gumamo mishinga. Buke buke shalora zero na basoba nga shira makenga.
Mwako wa maze kuibigigwa na magenza nje ya DJ U. Ni mukanya gato igusa kwa mbili zuturirimbo matubili tukabutu kwa nyuma tukuchitukua kino mutumbiri wachu. Ariko nimbo wazungurutse ku mbuga za Indundi wamaze kubona ninde tuza kuba dutera amanyakuru na mugoroba ni minota 33 tuko turiyaga bimwe mu buzima bw'umuziki mwa kino gihe. Mbega byifashe gute ku ruhande rwiwe biriko biroroha ariko ategurira kimwe bw'abakunzi biwe muri rusange umuziki w'u Burundi wifashe gute hari hiterambere cyangwa uri kurasubira inyuma na byinshi ya DJ bateguriye nibaze yukaza kugira ngo icashikirije ya DJ.
Nijiri yuko nimba bamaze kumubona baranamunyotewe kuko na cyane cyane asanzwe afite n'akaririmbo ugashasha muraza kumva byinshi aza kudusigurira n'amajambo tutatahuye muri iyo ndirimbo ama byinshi aza kubyivugira ndabyizere yarani yuko kunyishu baramwizera.
Huyu jamaa mimi huwa namkubali sana kwa sababu ni mtu ana majibu, lakini sana sana majibu yake sometimes yanakuwa na confuse watu. Ndio maana atano ni radio, mwambie rafiki yako na yeye mwambie rafiki yake, mwambie kipenzi chako na yeye amweleze kipenzi chake kwamba muda ni huyu wa kufuatilia kipindi chetu na mgeni wetu. Nafikiri kwamba utaenjoy ya kutosha. Mimi ni Allen the Real ikiwa na rafiki yangu ama na mwenzangu wao na muitaga DJ ama George Singh. Ni mtu amebarikiwa sana uwezo kaamini.
Niwe muganga tango shina all the time aku mimiti I swear wangi zinjuti again gao kira fasta kira fasta
matata kwa niz
ma belle uri so belle nukuri sino vjangama.
Akaririmbo kasotse tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 kamaze kurabwa n'abantu bagera ku 25,610 abarenga 1,900 bashize ku like ariko abagera ku 319 bashize ku commentaire. Yitwa MB dat indirimbo yitwa yelekelemwo sinzi ngo ni inke mambo ni prum pampa paka boom
mama egera hasanuru toki na kwambi kimeta ni bawe papa banana papa na baby girl, I go love I go show you my love mama egera hasanuru toki na kwambi kimeta ni bawe
none niho amatse kuvyumva yuko ari meta birakusaba kuyirekeramwo kugira ngo ibintu bitaza gusa nabi babaniga hariya mu quartier ngo baguma baraba mambo ya zegezaga huko na kule. Kumbe wewe umeolewa tayari wamekushika mkono uyamba yirekeremwo warayambitswe yirekeremwo kugira ngo ntuhubye abandi bibaza ngo uracyari muhira. Ariko jeka no ka message sinda kabwira banana gusa ariko nchanda kabwira naba abasaza ara yambitswe yirekeremwo ni fresh tu vinafanana fresh. Ingoma huwa mimi naikubali sana, natamani wewe uisikilize kihivi hivi kama hivi 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 tukianza hivi.
Indundi.com
my belle uri so belle nukuri sino vya ngama uko nukuri malava unani uwa walai iyo ngurabte mumaso ya webe unani rembesha sana uri mwiza sino gutwara kijijini nzo gutwara mamugende kwiberi mujini akiri metu yambare ni gwawe papa papa panana papa na baby girl, I go love I go show you my love mama egera hazanuru toki nda kwambi kimeta ni gwawe papa papa panana papa na baby girl, I go love I go show you na mama egera hazanuru toki nda kwambi kimeta ni gwawe
ilekele mwanone
na babanyi baibone
ilekele mwanone
iyo meta ilekele mwanone na babanyi baibone
ilekele mwanone
yelekelemo iyo meta yelekelemo baibone yelekelemo kumuyamba ye yelekelemo mama.
Sasa nikupe karibu sana.
Asante sana mzee.
Habari yako mzee?
Nzuri bro.
Unakuwa poa?
Niko fresh.
Huwa mimi kila nikikuona naona wewe haubadilikagi. Wengine wakiingia katika zile sekta zenu wanabadilika. Wewe hujabadilika mzee.
Kivipi tena bosi?
Kuna siri ipi sasa?
Siri nyipi hapo niambie.
Mimi kuna mjengo nikiona watu mnaingia huwa mnabadilika sana.
Niambie mjengo upi?
Ile ukija kuitwa mtu wa fulani hivi.
Bas kawaida. Hapo ni kawaida.
Kuna mazoezi nyuma mama?
Bwana for so long
kwa sababu sisi tunaenda kuzeeka bana. Chai asubuhi. Baby umeamka. Njoo chai uelekee kazini.
Wanaitaka ni mahabbat.
Mahabbat. Yes nuko ngamaze kuvyumva DJU na bazikuru dukurikira na umvise yuko ari MB data ndani ya mjengo mzima mu kiganiro y'indundi hicu akarimbo nigire kirimwo ariko nakubwiye uko afise indirimbo nyinshi zinyinshi cyane arafise zandarongo we nkuko DJ bikubwiye afise n'indi ndirimbo shasha mukanyuraza kuyumva isanzwe mu kiganiro cyacu muri playlist indirimbo 10 indirimbo gise Kalimba ari kumwe na Beshu. Wamaze kuvyumva rafisi utubazo tegura utubazo twawe twandike ahabona ahajaje kugira ngo niwe uhamagara utaza kudidinganya umwanya n'uyu tunasikiliza hii yitwa ndarongo wi kugira ngo cyatugaruka no tubazo DJ duteguriye kuri MB data.
Ego naravuze nabi mu gihe nabona komeze neza ni hakana koro muvyeyi nta na kimwe nitaho kugufasha jana na mahera mpongo ayambwa n'abashuka mama nagiye cyangwa mu kanyata ngenda kubana n'abamama asana n'abapira bakagenda nani bakayama barangiza kumurya mama bakarengera ko bakamubita wema we arongo ndi kumugara ubu ndarongo wema
Mwabyumvise rero ko turi kumwe na MB data reka kwanza ndamwakire n'amahoro. MB data ati imbega indirimbo zawe indirimbo wa muririmba ama true story kuko ari abantu bibadije ngo mbega ibi bintu MB data rukuntu mengo turiko turabona mengo urugo rwabaye ukundi kuntu iba ari true story cyangwa ni abantu bavyumvira?
Oya namba ntaba ari true story ahubwo nuko gususanga ni ibintu ndiko ndarimba biba bimeze biba ari nka true story kora ko ni ibintu biba biriko biraba ni ibintu tuba tusanzwe tubayemo cyangwa abandi babayemo ibitari kuri jebere no kuwundi.
Yego MB data nta abagore babiri bigeze kumunanira.
Oya, kile tawo muri tibirako.
Aho rero beshi bacha bibaza ngo nuko byari bimeze mva ko MB data umunsi turi kumwe aza kutwishura byinshi. MB data cyane cyane kukuntu warumaze imisi umengo umengo wahoze gato uratubwira ati jewe ngira ndabare kuri indirimbo zitanu zide ari umuvuduko. Wayi kwiyumvira kuco duha indirimbo zitanu?
Bo nuko nabona ko indirimbo tuzifise bugerege umuntu atanga ica fise. Indirimbo tuzifise ni nyinshi nchuki tuma navuze ati ni byiza ko twotanga indirimbo tukabaha zitanu kugira ngo natwe tubone ko stoke ziko ziragabanuka kuko uko bukeye umuntu aguma afise izindi inspiration zo kugira ngo akore cyo gituma biba bibaye ngombwa yuko umuntu twatwacu tubwatsika tubaheze indirimbo zitanu turebe uburyo bitegerezwa kugenda cyane ndidukore yipi kubera ko abandi basanzwe afise mu Kenya bakoresha mba natwe turabaye wundi mu Kenya twakoresha kugira ngo turabe indirimbo ko zogenda niba uri indirimbo ifumigira n'umwanya wo kuvuzwa hanyuma cyangwa n'umwanya wo kumenyekana hamwe izindi tugakurikira.
Twaciye twumva ile kilemo nkuko tuje kuyumviriza na wayi hamwe na Kalimba izo zindi zibiri tuzitegeje
izo zindi zibiri ziravuba cyane.
Yego izo bazimeze gute
uko tuzo bazimeze ho kose akabanga ndabibiye nuko zihari kandi zose zamaze guhera ko numfise indirimbo 190 ziheze. Wembe zote sisi wako muna zisora zote zikahera zirahari nukubugo muno kuchara gusaka meditati irakuye muri aka kanya kuko ikintu cyose kibera umwanya
ego urutonde rwose rumeze gute izo dosi janana ni mu mwaka wa 2022
zashona ko tugeza mwaka wa 2025
mugabo gusa
akazi gusa gahari niho sawa ego
ama kalimba niyo twabone video izindi gute
izindi video ya ndarongo irahari irahari mugabo twashitse kwisohora uvuga ko hari impamvu ari cyo twashatse gusa kugira hama izindi nazo tuzuzana na ma video mugabo tuzobanza ma audio kandi hama cyo twashatse kuha kalimba na video kuko abantu bara chiki intege cyane bashobora kuvuga ati azo kuma duha ma audio gusumba byabaye ngombwa kwanza ko tubahereza kwanza kalimba na video kugira ngo babe baraba concentrate mu twa tibindi binyo bayo
hama tuma divisi twumva na weye house n'ubutunzi bwa mbidata
ego
Hajya rero mukora gute ariyo makontra musinyara abandi baririmbye mukorane canke izokora gusa ibikorwa bya mbidata
oya izokora ibikorwa byanje n'ibikorwa by'abandi bazobashikira uko dufasha kubera ko na we house ni kuvuga bakubwira ni inzu nokubwa iguhamagarira nawe kwerekana impano yawe hanyuma nawe ugasohoka ukamenya uriwe nawe ukagaragaza impano ya imbere z'abantu navuga ko kujya umuntu ashobora kuza nko ngaha inzu yakira abantu bose navuga ko ari nk'inzu yakira abantu bose bafite ingabirano si management ibyo naravuze ati nabivuze kenshi ibyo tuze turareka kubesha ibyo bintu ntibibaho wabona ko bigushoboka ukabukunda umuziki ifasha umuntu uzaho muzohurira twe turagutora tukakurira indirimbo imwe tukakurira nikurikira bishitse tukakurira na video hanyuma tukakurekura ukagenda ego
ati baragutora bakagukorera ama bakakurekura uko gutora mutora gute umuririmbyi kugira mu bwati utwokorana
bo kuri nibanga ico nzi gusa hari umwanya usanga umugisha waguye ku muntu hari usanga waguye no ku muntu usanga ntwari wategwe kubona nawe ntwari wategwe kugira ikimbwa bugasanga kumva ati uyu muntu kwero ya reka bigende gutya ego
kuri isaha na weye house iriko ikorana n'abandi
ikorana na Falcon ya Bright ya Brian Smith ari manager wanje ego
abaririmbyi bamaze gufata
ntidufata ahubwo turafasha
abo ego
hariyo Beshu
ngo nitubigereranye na manager
ego hariyo Beshu hariyo Noria ama n'ubufasha bwa ubwantuze na bwarafubwa bwa Noi House bwaramufashije kandi nantuze na Mr Joker ego
umva ubu gushikisa ha bariko bafasha abantu batatu uwo wese yoba
oya nituko turamufasha Mr Joker yagiye kwiyokora kwa rasonga afisi management iyo no kuvuga twashize mu kuboko
ubu rero hasigaye babiri
nta basigari babiri Noi yarukiwe bebe shube bere twa tribe ndibazawe arafise nishaka kandi uzogenda neza na Noi yanawe nyene arafisi shaka ndazo byose bitugenda neza
yes nka wewe warigeze kubufashwa ubu naho ugomba ufashe uburyo uri kurafasha mu muririmbyi kugira nawe nyene azovuga ati mbidata yaragize icafashije ubikora gute
bo je kubganje ndavuga ati ndagufasha aho nshoboye hagize uwundi nawe azakuza kugufasha gutera intege nta kibazo kuko nta makontra tugiranira hagize uwuza akavuga ati ndafise umutahe ngomba kumushiramo sawa ahopfo ababara amatavya y'amavuta ese ifi gusawe ko uhaguruka ugaserukira igihugu cyangwa ugaserukira ibindi uri umukobwa ugaserukira abakenyezi abakobwa bagenza aho uri umuhungu ugaserukira abagabo bagenza aho muzi kintu kukabandanya ego ubyo buryo nabyo ntibivuze ngo utegeze gushanga imitahe myinshi kwa oya buryo ubufasha ntibusaba ibintu byinshi ese ifi gusa kubyumva ngo no kubitahura
yes abo muri ko mura bawavuze ati ni gukorana ahubwo ni kubafasha abo muri ko murakorana ubu gushika ubu ari ibikorwa twiteze twobona vuba
ego hariyo aba hariyo indirimbo izosohoka no kuvuga izosohoka nko mu kwezi kwa ndategekanya nko mu kwezi kwa kabiri ni indirimbo mugabo izo buri kuri channel YouTube yanje mugabo nzokorana n'abakobwa babiri n'abasore babiri nyene ego
amba tari banga amazina yawe
bo oya amazina tumenyekana mu nyuma
yes ko yishikiye uno musi ari kibazo mingeze kutubaza ati zina giwe yatubwiye ko ari Butoyi
Moise
uburya bukuru urashigikira akazi kawe cyangwa ni wa wundi avuga ati ibyo bintu by'umuziki uri kurakora vraiment ushatse ubu bihagarika
oya je ubwanje ko ngene meze awushigikira atawushigikira ko akazi kiwanje ni kamurawe turamahasa ariko turatandukana yego none kuko yatwara amahasa turadusengera n'abagore ariko afise gwe nande afise gwanje afise gwe nande afise gwanje
kesha amahasa ari ibintu akunda gusangira
oya twe ntidusa turamafuje
numukobwa
numuhungu
ego mugabo nukwitwa gusa amahasaza
ego muganda mwemera ko ari hasagyanje kandi amwuba
ego yes nidire yuko Alan
lakini ya DJ asituendeshe bana Bukuru anamsupporti hamsupporti
kivyake siwezi nikajua ambacho kiko ndani roho yake
kuna muda ukitoa ngoma nakwambia bana big up bro ama yeye anakaushia tu
I think the center man anaweza kuwa anafanya hivyo lakini sijui
Sasa zingine ni mlokole sana kwa sababu nimesikia tetesi kwamba kwao ni walokole sana.
Eh. Sasa sana. Inawezekana atakuwa haiko upande wake sana.
Ah, Mungu akiwa upande wangu ni sawa.
Yes niko bimeze wa byumvise urashobora kuza kutwandikira kuri 7273 cyangwa 68 2946 72 344 506 cyangwa 68 246 592 ikiganiro ni ndonde hicho washikirizwa na Jonya na Lens Real ndi kumwe na mugenza nje ya DJ motumire ni MB data karirimbo ni banja yira asikiliza hii
Giga beats Now why Wala kusema nutangi zingyaga We wanzange muri no siyengwe zimibango Kandi wala kusema na kutangiri mamba Kubuyo na chaku nigana na wamambo Abo mesuri imuzu wakandu za kwanji Abo mgi ingurunzi za wabakapu gambi kwanji Ahoncha simbo nineza mbonu ngiji maiwani Simbo na nahonja mubu zimambo na fake life Nesimberi jabo bobaga hombesha kwanje bandangiri mva mu mijima Namba sinzo chiki negenzo shishikara gukora kuko mbiziga kumana Basanga bapeswa mufasha kumbe banwara mu mijima Abo ni chiri chama miliyon banyifuriza mpimba nitanje bagatwara
Ebana ye nkuko amaze kuvyumva MB data niwe mutumire wacu MB data no ndirimbo nimwe mu ndirimbo zavuzwe kama jambo menshi cyane nkuko ngaha muri lyrics wavuze ngo abo ninjirije ama miliyoni nibo bashaka eh batanjagira neza ifashe gutega MB data ukuri kwavuzwe mu ino ndirimbo nuko hahe ku ruhande rwawe
bo ku ruhande rwanje kuri navuze muri iyo ndirimbo uko kuri nuko nyene wumva
uko bibaza ko ariko ino ndirimbo bavuga ko ari true story kuri MB data ko byamubaye ko kuva muri lebo yararimwo
yego no mu buzima busanzwe umuntu wabayemo
abo winjije ama miliyoni nibande ga MB data bashatse kugukora iki abantu batamenye
bo shasinzi ariko ico nzico cyukuraho kuri ko nta mpamvu yo guhisha Na utabizi ko ninjije ama miliyoni MA production na utatsi ko ninjije ama miliyoni abandi bantu batandukanya taribo urumva bose nti babipfuza kukwikura ahubwo ko bokwikura fuma bagutakaza
Ko bwawe ngo bashatse kutakara upfuga genda kuko umuntu gutakara ubuzima bwose no gupfa
Yego oya tunaretse no gupfa rega n'umuntu akwimyika izokurira umuntu agusubije kuri zero wari wageze kubiharuro bisomeka uyo muntu usumugenzi wawe nubwo baraguhaye ubufasha ahubwo biba bigaragara yuko atari ubufasha yigeza guhereza That's kintu kimwe Alan umuntu arafise kuguhereza ibi arafise kugufata akaguhereza imfungurwa zo gufungura Mu nyuma imfungurwa guheze gufungura ubura urashonje Mugabe mfungwa muri ako kanyina cyaza kuzitora aciye adusukamo basi dufata adusemwe nk'umucango we muntu aragufashije ya kugaburi
yanse ko ejo utajya muri tarigomo
okay
ino ni ndirimbo yatumye Big Fizzo andika ngo neza cyane amaboko acaramanika cyagira ngo big up sana ashira ko na emoji za fire
thanks sana
muririmbyi kazitetero nawe yagize ngo never give up keep it up bongo mu bantu mwasoranye ndirimbo D1 nawe yagize ngo wow good music love from Itaka music we never give up
yeah
kubga uvyumva gutega MB data mbwi harabavuga yuko inyuma yo kuvana na MA production nko kwabivuze wagiye uratakara maybe kubera ko ngo bashobora kuba baragufungiye kubgawe kudacika intege gusohora indirimbo zingana nkuko mu mwezi ndwi ugasanga ukoze indirimbo zigera kuri zitano zitandatu byakira gute gadata
bonda byakira neza cyane ahubwo ndashimira imana nkongera nkamushimira Brian Smith kubera ko numuntu wafi yagera ntere intege cyane numuntu ategeza ashaka ko tunanigwa we yavuze ati bako batwerekaka kumenga dutegezwa kunanirwa mugabo nyine kunanirwa no gukomerera burya ikintu ca mbere no kwizera baravuze ko bitazoshoboka taho zoshika abari kunshigikira ko ari bo bantera ibyatsi mugabo mu nyuma barabonye umuvuduko mu nyuma wamanje kuza ko bari baza kujya kuntu byakwamye biko biragenda bukebuke ko guhera kuri zero n'ikintu ca mbere kigoye mugabo amaze kubona ndiko ndabandanya babona ndiko ndabandanya bavutura ndahera ndabavutura izindi umva babona ko zahitse zikiri za zindi nyene bavuga tuti ntawe tumuca dupfe kuzivuza nyene umva burya bari barase kumbuza mugabo mu nyuma kubera ibikorwa byonyene birashikara birivuza rero navuga ko ugiye kurana ko channel YouTube yanje biri hejuru cyane gusumba igihe YouTube nahora nkoresha kera nkoresha kuri giye kuri 23k iri kuri nka 23k iyi nayo nkoresha kuri 37 igomba kweza 38 urumva ko ari ndambwe ikomeye cyane ibyo nakore mu myaka iri imbere mu myaka yaheze no mu mwaka umwe n'amezi ibintu nakoze urumva ni ndugije basaba benshi cyane kandi abasaba n'abari hariya kuri giye yakira bave babedeza bone baje kuba bone kuri inshasha ya birashoboka ko nibo bashigikiye nibo batumye umushishikara gukomera no guhagarara hama bakagaragariza babangira era yuko I'm still strong
yeah uretse no makeup wakorewe hano hano mu buzima busanzwe byarakubaye ko gadata
hari ibyambaye ko burya mvuye gukora iyo video
baravuze yuko watakajwe bya serie
bose nari natakajwe ahubwo nari natwawe nk'amasahane
waranyurujwe muri
make ego amasahane kandi nari mvuye muri iyo tournage nyine
ok
yeah
abagutwaye bari bandi
baragize ntabwo namenye urumva abo bashaka inoti
nyuma yo kuvuga amashano n'ibindi bitandukanye biri ku biravugwa mu muziki w'u Burundi tata we ngo yaranyurujwe amasaha agera kuri ane
n'amashano maze kugira 15
inshuro 15 by'amashano
biragese cyane ibintu by'u Burundi birasekeye
adijo unaipata hii yama?
Ni kazi.
Yani naisikia lakini kuingia ndo inakata.
Hii noma. Inaingia inachomoka
vile. Inaingia inachomoka.
Yani, ni kama vile sielewi
sasa. Kama huyo mtu anakuwa anataka usifi uwepo tu lakini uwepo vibaya.
Lakini akikupa ndumba lazima ufe. Kwa sababu wewe usipotibu unakufa. Lakini yani, nasikia kule kwao sasa ni wataalamu wa kuzichomoa hizo.
Mungu anasaidia.
Ni fasi, ni sehemu zote. Sehemu zote hivyo wanachomoa.
Wanachomoa.
Sehemu zote hizo wanachomoa.
Wakituingizia si tuchomoe
tu. Na wao wanadhani kama wanatua lakini wanatupa kuishi. Wenda wanatuondolea magonjwa na manyoka nyoka huko.
Hari jambo mpora mvuga ngo abatwishe bari bagiye gusiga baduhamze.
N'abaduhamze bibagiye gufurira.
Batashe bacu badusanga kwirigara. Mbide tumumezi ndwi gusa urasohoye indirimbo hano kuri rubuga rwa YouTube rwa hari indirimbo zitanu mu mezi ndwi aho ndavuga mu mezi umunani nako hari indirimbo zitandatu uhereye kuri ino bandya yira imaze amezi umunani uri kumwe na Mr. Kurasi mwakoze na Swear araciye amezi ndwi ariko ndarongoye amaze amezi atandatu yirekerimwo iramaze amezi atatu Why imaze amezi abiri ariko Kalimba uri kumwe na Beshu imaze indwi zibiri gusa n'abantu bagera ku 32 kubgawe target ni ya gusohora indirimbo kunoga imbidata ni giki kintu wifuza fan base ko yo gukorera ku bwawe
ego fan base kintu yo nkorera kwanze ca mbere nkeneye no kubereka yuko inguvu canke ukungene mba ndiko ndakora si nkora kugira ngo nigaragaze uwo ndiwe ariko nkora kugira ngo ngaragaze ico ndico kugira ngo nabo ubwabo ngaragaze bari bo imbere zanje kubera yuko umufana adahari simpari kandi nanje impano nta ifisi imbere y'umufana ntacyo mvuze rero nta mpamvu yo kuboneka jewe ni byiza ku bikorwa byo bibonekera hama icyo mba nkeneye nka fanbase citegezwa kunkorera support na push up y'indirimbo canke kugira ngo tugere ku rwego tuba twifuza gushikako lakini ibintu by'ama collabo hanze canke no mu no nibindi bintu dutegezwa gukora ku ruhande kugira ngo muziki ubandanye yego
uragirizwa guhemuka burya ngo warahemukiye DJ Paul
DJ Paul reka ngende ndakivuze DJ Paul je ntacyo tupfana DJ Paul icyo twapfana kwa ruko ashira mu ndirimbo zewe kamvuga ukuri sibyo kumbure abantu barashoye kubona ibintu bakabyitiranya DJ Paul ntigeze aba manager wanje nuwo novuga ko yari nka manager wanje yari Amiri Pro sibyo ivyo ndavyemanga kandi Amiri Pro hari mane muhezagira malgré que atamfashije mugabo yaranteguye je ndavuga ko yanteguye ariko ntiyafashije kuko yakimfasha ariko mpa nibindera umuvyeyi yagusoya akubyaye akagusohora abazi kwimbera kure kwiyugende kubaho neza mugabo yashatse ko ntembagara ariko navyo ngenda bimushimira kuko kumbure siwe yabikoze ni imana yashatse ko niga kubyerekeye na DJ Pole jewe uko kuvuga ngo naramuhemukiye nta munsi n'umwe nigeze namuhemukira kuko nta kazi twari dusangiye kubera ko uko muhemukira we yashatse kumpa amahera make muri show amahera ndaya
show ya hehe
yari show ijya ya sinibuki yariyo na nico gituma yavuze ko je namuhemukiye sinigeze ndamuhemukira kwera akazi je ndiko ndagakora nka je njenzu
ko mwashaka gukora show zo mu mahanga zaburaye
oya show zo mu mahanga bijya byapfanye nabikijya gihe nca ntahura impamvu ntegerezwa kugutangura kuguruka je nyene rero umuntu ntimuze murabona umuntu mwarabonye yuko mwamugwarije bikanka cyangwa umuntu umubona ko agiye gutembagara si byiza kumukurikiza amajambo ibyo byose barayivuze kugira ngo niburi buri nshishikare kuja muri shit mugabo kuri ngomba kubwira abantu kuri Pollen yigeze aba manager wanje n'umunsi n'umwe ahubwo yafata mu mugongo kuko nanje nari mfite icyo ndamukorera hari n'indirimbo namukorera ngira nico nyene ko benshi twumvikana mwagiye muramenya DJ Pole ariko turirimbanye ariko dukora inge zigaza doda n'izindi ndirimbo mugabo nanje sishuye kubabara ariko ndamwubaho uko ari kose nimbo ataco abona je namufashije nanje ndibuka icyo yamfashije
ku bwawe ngo mwarafashanije
ego niko bimeze kuko afite icyo yankura ko nanje afite icyo ndamukurako
ego gushika ubu bigenderanire yanyumeze gute
ndamwandikira ntanyishura ndanamuramutsa ntanyishura reka ni ngombwa umuntu avuga ukuri ndanamwandike na SMS arayisoma ntanyishure
kubwa urashaka yuko ubucuti buhaguka
kuko nta kibi namukoreye nimba naravuze ati muri isho sishuye kwakira amafaranga ku cyangwa sishuye kugira uko nuko nza akazi kanje uburyo nitanga kandi sishuye guca nica umwuga wanje ngo ni kubera yuko ibintu bimeze bica mu bisanzwe we yashatse kuma amafaranga adasa n'amafaranga ntahora ntura kuva nkiri muri MA mugashasha kunyereka kumenga narasuba inyuma naraguye hasari we yari kunshigikira kandi ndamutahura nawe siwe warumanya uko
data ibyo byabaye maze kuva muri MA
ego byabaye maze kuva muri MA production
bimaze kwanka niho show zo kuja mu makungu zaciye zibwo
mu zo kuva mu makungu byo byari bya kare nkiri mu MA production bica ibyo byeshwe na corona
nuko uraziko iyo abantu bakoranye nuko mwarafashanya watubwiye yuko ariyo nugufashanya nawe arashaka pare yawe nawe nyene urashaka kuko nta kontra nta kintu na kimwe mwari mufitaniye nk'amasezerano
nta masezerano
na nta kontra bara didimbanye ni collabo ni DJ Pole we icyo MBD atavuze ni Pole benshi baramumenye biciye mu ndirimbo zanje. Of course nimba baramumenye mu ndirimbo biciye mu ndirimbo twakoranye. Arafisi icyo yakoze nanje ndafisi icyo nakoze. Kuko harimo igice cyanje abantu bumva ari MBD ataririmba ntabwo ari Pole yaririmba. Uretse yuko we ya sponsoriza indirimbo amikaja ku rubuga rwiwe. Ikibazo je ncangira ni kuki data mu biganiro wakoze utigeze ubazwa icyo kibazo kugira ngo haboneke inyeshu. Kuki hagumye haboneka inyeshu ya Pole gusa. Igirishika kabiri ukumva yuko agaruka ku kintu kimwe. Ubwo ntacho bacinyegeje inyuma
y'ibyo
bintu bibiri
ntacho bacinyegeje inyuma kubera yuko ukuri nje nategezwe kuvuga ukuri kuko naragerageje guhora kubera kububaha cyane naragerageje guhora kubera guca bugufi cyane mugabo nasanze ugucecekana ko kurafise gutuma umuntu atakaza byinshi ntandero muri uyu muntu mugabo ni byiza kuvuga ukuri kukijana ego
ariko data kubga wumvise bijya wavyakira gute muri wewe niri heshusho ryaje ubwa mbere ucumva yuko wahemutse
bo ishusho ya mbere yo kumbwira ko nahemutse kuko wewe uri umuntu wahemukiye n'ushobora kuvuga ngo wahemukiwe abantu nabo babona ko wahemukiwe ikindi gikurikira mu gihe wewe witanze kwereka umuntu yuko yahemutse ari uko mutakiri kumwe cyangwa ukavuga ibibi by'umuntu ari uko mutakiri kumwe menya yuko ari we muhemu kubera ko gushika none umuntu atabino saha biragaragazwa neza yuko jewe nta kintu na kimwe nakoreye MA mu bisanzwe muri sentare hari ibyo bambwiye bategereza kusubiza
nk'ibiki
kuko hariyo passport yanjye yari yafashwe ego nibindi kubwa ntitwari gushobora kugenda ngo tugwane tugire iki mugabo Genova gari nk'Imana yashatse kwereka
warasubijwe passport yawe
ego negezwa sindayihabwa ariko negezwa kurekama kugira ngo bayimpereze mugabo sentare yaratanze urushaho kugira ngo basubize ibyanje
uri ndi iki kugira ngo uje kuyitora
uvuba muri misi mike kwera kurabona umuntu abafise byinshi bimuhanze kandi bye manza kwandika kwanze bye turazi ko ari ibintu byinshi utegereza gukora
kugira ngo utegerezwe kwandika urwete mu gihe wari kuriwe guhabwa ibyangombwa byawe
ego ikintu cyose ntegereza ko urazi ko uja kwitura ari umuvoka sije ntegereza kujayo ego
mambo ni mazito kalimba
nuko nariko ndavuga alani kugira umuntu kwita muhemu mu bamufitaniye kontra hanu umva yuko awe avuze yuko ata kontra abafise kumwita muhemu
wewe ugira kontra ga DJ mutigeze mukora igikobore
urumva kumwita muhemu nubu birekuriwe mu gihe atamasezerano mu bamufitaniye nta kintu yarenze mwari mwumvikanye canditse deja
oya je nta kintu cambere kimbabaza nko kuba ukungene nabubaha
watubwiye yuko ta contrary
ya ukungene naca bugufi kuri bo nta contrary ari hari nayo
urumva ku ruhande rwabo uko babivuga wo
na jene ari fitaniye contrary na amir
ya ego
za uwo mutamani yubahwe aririmba turimbo tujyoshe duhanura nimushiremwo akaririmbo focus ndi Dionesi imwaro asante sana ndi bigirimana wonga ha mu gikonkoro MB data ni yubahwe niyo ndirimbo yiwe anje yera irimwe impanuro pe Ngo vipi hadi mzee wangu na kupenda sana lakini sasa mwambie mbida taka masisi tunamsimamia Mungu ambadiki yani anaweza uo ni mheshimiwa tena na mpenda mia mia data Jombe wako huyo mzee.
Nashukuru sana ushasema amen.
Ngo anakusimamia mia kwa mia.
Waniombe pia.
Ango ndakura mukije mbi data nukuru rashubuye hama mutama jewi ndaririmba nanje ndagusavye umfashe nokuri ubukoze nitwa misita tiyayi murakoze
murakoze namu
arashaka ubufasha
arashaka ubufasha
nishure ntagasimba
arashaka support
po arashaka ubufasha tondondera inbox
Ngo sali jaja imwaro mbida tutu rashubuye ati mubanda nye muheza gigwa mbega aruba tse afise abana banga
Mbuba tse mfise umwana umwe w'umukobwa
Awe itika gute gadata
Itete kamo yi nice
Mambo si blagi, mambo si mchezo
Abana baba stare turakunda kubabona cyane ku marezo sosiyo mga wa mbida
Habuziki
Ruku numengo
Kumbure namubona ni utamubona
nukunda kumutwereka
oya ni utamubona
kumukurikirana hose
oya kumbura byirengagiza ntawe ubona uko kumubona
ngo bite bantu bacu ndi love mu kizina ndamukiriza mbi data ati ni mwubahwe kubikorwa ukora vyubaka benshi turanagukeneye ibubanza mutama wacu ni wubahwe
ibubanza ndaza vuba kimuca gicamwo
Ngo mwuba kwibatama hama big up mbi data nje ndagukunda cyane vraiment hama none byogenda gute kugira menye aho bakorera nanje bampe support kuko bamwira na wiyi house nzogende tuyage canke ampe WhatsApp tuyage akanimero kanje nibaza yuko ukeneye mbida tucumwandikira ku mbuga ziwe kuko nko mu artiste gutangira nimero ziwe eje atakwishuje umubwira kagara
ya
itwa Chaste Boy
ya biki nabigira uko nyene ubimubwiye
ngo police sana a polisa na man ndi CD yake nyene amashanara gwiriye man pore kweri nanje byaranshitse ko ariko witeka yarankingiye yarankijije ndakira ababaya bashaka ko dusubira inyoma ntidutera imbere man we big up sana
thanks bro
ndive mwijenda message ni nyingi sana zinanguka mpaka simu na ganda ndive mwijenda embida tayubahwe Mombariza vuka he.
Mvuka mugatumba. Na uba we muta.
Ari kurashaka kucugenda du telefone kuko ubutumwa ni bwinshi cyane babiri kugira ngo cyo dusezera umutumire wacu. Abari ko baratwandikira ndabona ubutumwa bwanyu ba moyizi. Umunyanya ku murongo allo. Ko bipa nibirimwo. Kona kanyu butwaye. Nakugiye ko ushobora guduhamagara kuri 72 344 506 cyangwa ugacya kuri 68 246 592. Data ibikogwa uri kurategura bimeze gute abakunzi bawe bitege iki kandi mbimaze indwi zibiri gusa mbeshe ubitege yuko ibikogwa bigiye kubandanya bimera neza kuno canke ucurekura ariko imbere yuko wishyura ibyo bibazo turakira umunywanyi ku murongo allo
allo
namahoro mumeze neza
yego turashima
muri bande tuyaga muri hehe
ndi mu gatumba
mbida tani we mutumire wacu
yego nyoba umutama wacu kwe
wubahwe nawe boss wacu
da
ti wubahwe nawe
yego
ikibazo canke intererano
indirimbo kweri inayo nyine yaryoshye sana
sana asante sana Asante sana
mene kutu
Data imigambi ni ya kazoza kabu
Bo imigambi ya kazoza na ukunze kuibuga mugabe ucho tuze cho chimbele Tukweste tuvuga kwa liheza Kukwela kutuwa tukize vje tuko tulakora Tukitijuwa magara nukuhumeka Jose na tukobu jose mizo genda neza Kusa na gomba kugira wa fanbase fan kunge ni bimeze Mitegure kwa kilikinu gikomee chani Mitegure kwa tatu hagarika Indirimbo zirahari, wikugwa birahari bashishikare kudusengera kugira ngo imane tugwanirire kwera kurumva intambara ari nyinshi kwera ko ubu nushoye kuvuna kugwa n'utakuze uwakunze mu ngingo niba amenya ningena kwa akuvunaga
azimenagura
ego rero ikintu no vuga ko umuntu ntibazogira umuntu numwe asubira ndababwira ntihazogira umuntu numwe asubira kwemera umuntu azobabwira ikintu ngo jengo naramuhemukiye akaza kubivuga ari uko jewe twamaze kuvana uyo muntu azoba ari nk'umubeshi azobarondera kugira ngo antakaze kumwe babipfutsa kuntakaza nta muntu mburira indero nubahiriza umuntu kwari nkunda umuntu kwari
umunyanya ku murongo ari nawe wanyuma lo namahoro meze neza ninde turi tuyaga mu mutwa kwe muri he
aho ndamukunda cyane mbita takabisa ngarimbo kiyo karanonoso
murakoze cyane
Ego
sa. Umva karaciye kuri kaminuza.
Yakaciye kuri kaminuza kabisa.
Asante sana.
Ego.
Data ngo nibasubire kubabesha.
Nibasubire kubabesha no kubabwira ngo bari biteguye kunkorera ibinaka ibintu batankoreye turi kumwe. Nta mpamvu yo kubivuga kugira ngo babivuga kugira ngo habike. Kuko ikintu cananiranye kunkorera cyose nibaze kuvuga ngo bagomba kuko inkorera mugiye namaze kuvayo kirazira no kuvuga ngo n'umuntu nushye kumubwira ngo naramukunda kandi mwaramaze kuvana kuko kiyamwa waramukunda bamukiri kumwe kandi bamufatanye neza ego byiza rero bashirika umuziki w'Burundi ko si jeje nyine ndirimba urukundo guzure haba buri kimwe cyuzura mikindi nacu twenye tuzokwiha gaciro batakaduhaye tuzokiha
hari generation shashuri kurabona inyuma yawe gadata ziriko zirakora neza mu mpande zose nibandi
ntazo mbona mugabo zizobyuka zose zizogaruka hari impamvu
hari kikibuza hari icyo gukosora
ego hari impamvu bimeze gutya ego burya nuko kugira ngo bikomere nuko kira muri rimvyi wese cyangwa kira mu artiste wese n'abari baje bazananye ingufu ingufu bazicika kubera yuko babiringiye yuko bava bagira iki ni byiza gukora ikintu uvuga ati nubwo bigenda gute nubwo batokivuza kirijana
okay
icyo nico kintu tubuze twebwe rero
asante sana Meme ni kushukuru kwa muda wako bro
Acha ni kushukuru pia bro
Lakini ni kutakie baraka tele kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndo anaipanga hili ama lile.
Amen.
Akitamani wewe uamke na upate milioni za dala, lakini
amen,
hata za marundi yeye akiamua unapata,
za popote wewe pesa tu.
Upate wanaume wa wasichana wote akiamua unapata.
Amen.
Ariko no karongogo.
Oya nibishoboka.
Adije ni kushukuru sana kwa muda wako.
Ndika nanja hugala ni ndagushimire, shimira yo bidata kumwanya wiwe yashyaruma umuririmbyi yashite kare. Kana byo tumushimire kuko arabusanga bigorana gucya mwabo yabikoze biramera neza. Mbidata nizere yuko akazi kose turi nganka indundi uko bikose hageze kubisohora dutumenyesha tubashikiriza bakunzi.
Aha ni muhira.
Ego.
Asante sana cyane, mimi nikushukuru wewe mpenzi musikilizaji. Ikiganiro ni indundi hicho nko zigitegugwa na indundi magazine fatikani jina G Limited Entertainment. Ebandanya mukurikirana ibigano bicano kuisamiriza imico kama yari Allen the Real ndi kumwe na DJ umutumire wacu yari MB Data akarimbo ni Kalimba reka ndakwipfurize amagara n'amafaranga Jablaze.
Ikiganiro indundi hip show mutegurirwa na indundi magazine bafadikanije na GLM Entertainment.